mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri za 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Kubigeme na cyane cyane indazi y'ishusho batwara bakiri ku mashuri bigatuma bahagarika amashuri yabo. Twabonye ko hariho n'abaheba amashuri bakaza kwisumamo mu bindi bihugu na cyane cyane mu ntara z'urubibi na Tanzania.
Uyu ni madama Ihorihoze Janine n'umuyobozi mukuru w'amashuri nshingiro n'amashuri y'inyuma y'amashuri nshingiro mu bushikiranganje bw'indero mu Burundi. Agaruka kumvunya mukuru ziko zituma abana baheba amashuri ku bwinshi ibice 9 hafi 10 kwijana by'abari bayandikishije muri uno mwaka baramaze guheba. Turabigaruka kwandi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ako nubanza nkababwira muri make ku biro by'indege za Leta z'Ubumwe za Amerika muri Somalia mu mpera z'indwi iheze byasambuye ikambi yo mu ibanga ya Al-Shabaab hafi y'umurwa mukuru wa Mogadishu, hasiga ubuzima abarwanyi 52 harimwo intwazangabo 10 nk'uko abategetsi ba Somalia hamwe n'igendereza babivuga. Icegera ca buramatari w'intara ya Lower Shabelle Haji Abdel yavuze ko ibitero vy'urutavana ko vyagabwe ku ikambi ya Al-Shabaab iri mu misozi hafi ya Jendels abarwanyi ba Al-Shabaab bahera inyemenyerezo abarwanyi bashasha kandi niho bava bagiye kugaba ibitero ku basirikare ba Leta n'Inteko z'Ubumwe bwa Afrika. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika kiremeza ko atamunyagihugu yahasize ubuzima canke ngo ahakomerekere. Leta z'Ubumwe za Amerika zimaze kugaba ibitero bigera kuri 40 muri Somalia uno mwaka vyahitanye hafi abarwanyi 300 ba Al-Shabaab. Igihugu cya Nigeria gitewe impungenge n'ibikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu rihari na gateka kazina muntu Amnesty International vyo vyashikirije ejo kuwa mbere n'umuvugizi wa perezida Muhammadu Buhari. Ivyo yabivuze kandi nyuma y'iminsi leta ihagaritse igihe gito ibikorwa by'ikigega mpuzamakungu cita kubana UNICEF cagirizwa guha inyimenyerezo abasumira urusaku muhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Igisirikare ca Nigeria kuva muri kahise camye cidogera amashirahamwe mpuzamakungu akora muri ico gihugu mu kuvuga ko ayo mashirahamwe acagiriza guhungabanya agateka kazi na muntu no gukora ivyaha vyo mu ntambara mu rugamba kirimwo na Boko Haram. Ku munsi wa gatanu igisirikare carabujije UNICEF gukorera mu gihugu kuko ngo iryo shirahamwe rifasha abasomyi urusaku bashigikiye Boko Haram. Aya makuru ejo rya Amerika ya Pesha iterokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Ejo rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 turi kandi no kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko cishe abarwanyi 3 mu bagaze igitero cyo ku munsi wa 6 muri sector ya Kitabi abandi bahungira mu Burundi kandi ko abanyagihugu bari barabuzwe irengero babonetse mu itangazo ryashikije n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango ejo kuwa mbere ku rugaga rwa internet w'igisirikare cy'u Rwanda. Yavuga ko abasirikare b'u Rwanda bafashe ivyo aburwanyi bari bivye abanyagihugu ari ko vyinshi ngo vyari vyasambuwe. Babiri mu banyagihugu bakomeretse muri ico gitero co kwa 6 baritavye Imana. Igisirikare kikamenyesha kandi ko ibarabara ico gitero cabereyemwo uburihita kandi ricungerewe. Muri pivikara ni ya demokrasi naho ya Kongo mugihe haburi imisi itanu ngo amatora abe abarwanya ubutegetsi bashobora kutazo kwemera ivyo biyavamo nibatatsinda abashigikiye Emmanuel Shadari bo bahamya ko insinzi ari yabo ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana
Umukandida wabibumbiye muri Lamuka Martin Fayulu Madidi yatangaje mirongo migari 8 igizwe n'ingamba 30 avuga ko zizamuhesha guhindura imibereho y'abaturage mu gihe bamuhesha amajwi amugeza ku butegetsi ajyanishije ingamba n'amahame remezo y'ibyo sosiyete nyiye Kongo zirikana mu mateka y'igihugu kubureza avuga ko azashyiraho gahunda yo kuvugurura inzego z'uburezi mu gihugu hose ahereye mu mashuri y'incuke abanza n'ayisumbuye ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka utaha kuva mu kwezi kwa cyenda uburezi bukabitegeko ku mwana wese kugeza ku myaka 14 kandi 30% by'ingengo y'imari y'igihugu igaharirwa uburezi uhereye mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2019-2020 abihuza n'isabukuru y'imyaka 113 y'itangizwa ry'uburezi muri Kongo mu gihe 1996 mu guhanga imirimo avuga ko azashyiraho agace k'inganda muri buri komine mu murwa mukuru Kinshasa no mu zindi ntara imirimo yose iboneka mu gace gahabwa mbere na mbere abagatuyemo kandi abanyekongo akaba aribo bashyirwa imbere mu itangwa ry'imirimo mu nzego zose Martin Fayulu Madidi avuga kandi ko azashinga urukiko gacaca rw'umuryango n'ituza utuye ruzaba rushinzwe gukemura amakimbirane mu miryango y'abashingiye kwishingiranwa ubutane imibanire mu baturanyi impaka z'amasano n'izishingiye ku nshingano mu muryango kimwe n'izirebana n'amaruzi Uru rukiko kandi ni narwo ruzafasha mu gukemura ibibazo by'umutekano mu kituruka ku bujura ububandi kwiyandarika n'ibindi byabangamira abaturanyi bigakorwa hagamijwe guha agaciro umuryango no kubanisha abanyekongo mu bindi avuga ko azakora mu mizo ya mbere harimo gutunganya imiturire n'imyubakire y'umurwa mukuru n'indi migi minini mu gihugu bikajyana no kubungabunga ibidukikije no gusigasira urusobe rw'ibinyabuzima mu mbwirwaruhamaho yiyamamaza avuga ko ibindi bindi ateganya azabigeraho ari uko abaturage bamuhaye amajwi azashyira iherezo ku ngoma ya Kabila Icyambere ubutegetsi bwa Kabila ni umutekano muke utagira ubutegetsi bugendera ku mategeko nta tegeko na rimwe ryubahirizwa manda y'imyaka itanu igenderwaho itegeko nshinga ryubakirwa hasi ubu butegetsi dushaka kuvanaho bwaciye agahigo kandi bwamunze nyaruswa ibyo bituma abaturage ba Kongo batindahara ntibabasha kwivuza Fayulu avuga kandi ko azashyiraho gahunda yo kurandira indwara cyane cyane zifata abakene zititabwaho mu gihe umunsi w'amatora nyirizina wegereje komisiyo y'amatora ikomeje gushimangira ko amatora azaba nta kabuza Senivuga ko perezida wayo Corneille Nangari mu nzira ava muri Afurika y'Epfo kuzana amafishi azandikwa amajwi y'ibyavuye mu matora azaba ku cyumweru tariki 23 z'uku kwezi na amatora ashobora kuzakurikirwa n'imvururu uko byaba kose mu gihe umukandida watanzwe na perezida Kabila yakwegukanye intsinzi nyuma y'uko umukandida Felix Tshisekedi w'ishyaka UDPS ahamagariye abayoboke be kutazava ku biro by'itora kugeza abahamya babo bamaze kubatangariza ibyayavuyemo mu mugoroba kuri uyu wa mbere ubwo yiyamamazaga i Matadi muri Congo Central yahamagariye abayoboke be kutazemera ibyavuye mu matora mu gihe atayatsinda mu magambo yavuze ati tariki 23 nibatangaza ko watorewe gukorera Kabila mu ngata ariwe watsinze ntimuzabyemere ni mu gihe nyamara uruhande rushyigikiwe na perezida Kabila narwo ruvuga ko rwizeye intsinzi bidasubirwaho ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere Olive Lembe Kabila umugore wa perezida Joseph Kabila yavuze ko inzozi z'abarwanya ubutegetsi zo kubwigarurira ziri kure yo kuba impamo niba mu by'ukuri bibwira ko bazatsinda nimero 13 barishuka nemera ntashidikanya ko Shadari ari uzatsinda kandi niko biri mu bakandida 21 bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu Emmanuel Ramazani Shadari niwe wenyine umaze kuzenguruka hafi intara zose z'igihugu yiyamamaza mu gihe buri minsi itatu gusa ngo kwiyamamaza bihagarare indi ngingo imuhesha amahirwe yo kuba yakwegukana intsinzi Felix Tshisekedi na Martin Fayulu nabo bari mu bagerageje kugera mu bice bitandukanye mu gihe hari abandi batigeze baniyamamaza nyamara amatora azaba mu minsi itanu uyibaza uhereye none Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ku bwa Radio d'Amerika
Arakeneye Claude Ganza munyamagana mu Burundi naho ubushikiranganje bw'idero bwatanguje isekeza ryo kurwanya uguheba amashure no gutwara inda ku bigeme bakiri ku ntebe y'ishure kimwe mu bigiye gukorwa hagiye gushirwaho ku mashure abarezi bazoja mu kibanza c'abavyeyi kugira ngo bumvirize ingorane z'abana ku mashure bongere babaganirize mu byumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Nkuko bishikirizwa na Ihorihoze Janine umuyobozi mukuru w'amashuri shingiro n'amashuri y'inyuma y'amashuri shingiro mu bushiranganje bw'indero ku banyeshuri miliyoni 2 ibihumbi amajana 8 na 83 n'amajana 6 na 71 biyandikishije mu mwaka w'ishuri uheze abagira ku bihumbi amajana 2 na 88 n'amajana 65 barahebye mu gihugu cyose. Nukuvuga ko abaharugwa kubice 9 n'uduce 73 kwijana bahevye. Umupfaso ni Ihorihoze aravuga bimwe mu bituma baheba amashuri.
Haribonekeza ubukene mu miryango mugatukavuga tuti iyo simva yotuma abana baheba kuko ubwo gwaruka nyene rubandanije amashuri n'ubwo byoteza imbere iyo miryango ndetse n'igihugu cyacu. Hari kubigeme na cyane cyane inda z'ishushu batwara bakiri ku mashuri zigatuma bahagarika amashuri ya twabonye ko hariho n'abaheba amashuri bakaza kwisumamo mu bindi bihugu na cyane cyane mu ntara zihano rubibi na Tanzania aho duhamagarira abavyeyi guhimiriza ugaruka gushika ku ntumbero biha
kuba gisekeza ryo kugwanya guheba amashuri no gutwara inda ku banyeshuri ryahereye mu ntara ya Kirundo. Umuyobozi mukuru w'amashuri shingiro n'inyuma yayo avuga ko iyo ntara yaje kwisonga mu mwaka uheze mu kugira ibiharuro by'abana bahebye amashuri. Daniel Macumi umuhanuzi mukuru w'abura matari w'intara ya Kirundo avuga ko ibiharuro byabonetse mu myaka 3 iheze bitari byoroshye
mu mwaka w'2015-2016 bararenga 2016 umwaka w'2016-2017 bararenga 2020 uyu mwaka uheze naho nyine byari byoroshye abahize amashuri bose bapanganije abahungu n'abakobwa bararenga 2021
ku banyeshuri babigeme baheba kubera batwaye inda. Gerard Ngabonziza umukenguza amateka yatoye mu ntara ya Kirundo abona ko umwanya bamara imuhira bonse ari munini kubwiwe igiti gishobora gusubira kubakora mu jisho.
Oya ku kijyanye kumwe mwavuga imyaka uwo mukobwa byashyikiye atwara iyo nda ndetse nibaza yuko byoca ku myaka 2 kubera iki gufata umwanya muto umwaka urakwiye kuko ugiye imyaka 2 azaba yacukije yasubiyeyo n'ukuri ni risike kuko imyaka 2 umwana w'umukobwa ari muhira ari karosa wa wundi ya murondera n'undi ya murondera adwaye maze kumufatira aho ndiwe n'undi n'amashuri barakiruka.
Uyu murezi avuga ko itegeko rikingira umwigeme ari ku ishuri ryoje ho vuba kandi rigakurikizwa.
Hagumye hasabwa yuko hoba itegeko rifata umunyeshuri ni fundamentale y'amashuri shingiro n'ishuri y'inyuma y'ishuri shingiro nk'umwana naho imyaka yoba ari mu myaka 18 basaba rero yuko iryo tegeko nimba ritarabaho kuryobaho rigiyeho naho rigakurikizwa w'icyo gihe ntaza gufatwa umwarimu wenyine na wa mudandaza na wa wundi akora ikindi kintu nawe yaza kumufata cyo kimwe na wa mwigisha.
Hagiye gutorwa vuba ku mashuri abarezi babiri bazokora igikorwa nk'icy'ababyeyi ku ishure nk'uko bishyikirizwa n'umuyobozi mukuru w'amashuri shingiro na inyuma yayo.
Tuvuze umutake kore twomugereranya na senge w'umuntu mu muryango murati kuvana kera ko umwana w'umwigeme yahanurwa cyane na ina senge kandi akumva ko amwizeye ashobora kumuhanuza ibimugoye nawe ni uwo musenge akumva ko ategereza kuba hafi y'umwana. Ni muri ya ntumbero rero yo gushimangira ya ndero yo hazi ntiherere mu miryango gusa ariko ibandanye no ku ishuri.
Isekeza ryo kugwanya ihiba ry'amashuri no gutwara inda ku banyeshuri rigiye kubandaniriza muri ino ndwi mu zindi ntara zose zigize Uburundi. Muri iyo minsi hazoba guhanahana ivyiyumviro hagati y'abegwa bose n'ikibazo cy'indero kugira bashobore gushika kwihangira. Mu Kirundo mu bwaruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze nawe nyene arakinuye umwanya n'ikiyago c'abanyedini umunsi mukuru ukunze guhimbazwa ku mashuri igihe himirije Noweli amasengero rukirisu nka Ekleziya Katolika atawe intumbero imwe n'abavyeyi hamwe n'abayobozi b'amashuri mu masengero bavuga ko atahuriye na Noheli kandi ko ugabanura ukwemera mu bana bawugirirwamwo mu gihe abandi nabo bavuga ko bariko bariko barongereza uko kwemera kwabo. Reka mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse tumuhe ikaze yakira abatumire hama baduge ku kiyago.
Edouard Ndikumasabo murongoye ishiramwe ry'abavyeyi barereye mu mashure yo mu Burundi mukaba muri n'umunyamabanga mu biro shingwa bikorwa muri Afrika turabaramukije.
Mwamese neza.
patiri Aristide Njabuheze umunyamabanga mu biro bikuru vya Episcopi Katolika biraba Indero mu Burundi namwebwe turabaramukije
ndabaramukije na shewe ndaramukije n'abatumire n'abatwumviriza bose
ego turi kumwe kandi n'umupfasoni Christine Nuni umuyobozi w'ishure shingiro ry'amashure y'intango hamwe n'amashure y'abimenyereza ku ishure Recherubin ryo mu gisagara ca Bujumbura namwebwe turabaramukije
ndabaramukije na jewe
turaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku ishure rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'umunsi ukunze guhimbazwa mu mashure witwa Père Noël ego patiri Aristide Njabuheze mutubwira mukaducira ku mayange mu majambo make aho uwo munsi mukuru uwo barazananye inkomoko yawo
uwo munsi mukuru menshi bakunda kuvuga ngo ni Papa Noël canke Père Noël mu byo nagerageje kurondera n'ivyo nsanzwe nzi cyane cyane twobivuga mu bihe by'ubu kuko no munsi mukuru novuga yuko ukunganirijwemo ibintu byinshi byavuye kure mu mico myinshi imico cyane cyane mu bihugu by'Iburaya ibihugu bya Aziya bigashika no muri za Amerika mbere bavuga yuko byo babikomoka mu kinjana cya kane kuduga gushika n'uyu munsi ariko uko bimeze uyu munsi ku byo nashoboye kurondera kandi naronse bavuga yuko Le Père Noël cyangwa Papa Noël ko tuhimbaza iki gihe ufatiye ku bintu bitatu no kuvuga l'américanisation no kuvuga ko ari umunsi mukuru wahavuye ufata cyane icicaro gihambaye muri Amerika no kuvuga rero wagarutse mu bihugu by'Iburaya n'ahandi bije bizananye muri Amerika l'uniformisation no kuvuga ko abantu bose bagerageza kuraba nyene ngo uhimbaza kumwe ku isi yose ariko uravye mu ntango nyene byari bimeze usanga ibihugu byaje bizana namwo batabihimbaza kumwe la déchristianisation no kuvuga yuko n'umunsi mukuru bawutanguye ataho bihuriye cyane n'ibijanye n'ubukristo no kuvuga rero n'umunsi mukuru wahaniniya ufatiye ku bintu bijanye nivyo no kwigena mu 12 mu bihugu bikanye by'Iburaya ibintu bifatiye ku bintu ngo byo gutanga amakado kubana ariko kandi bikaba binafatiye cyane cyane uyu munsi ku bintu bijanye n'urudandazwa
ego reka twumvize madame Christine umwe mu barongoye amashure asanzwe uhimbaza numvise hari byinshi patire yaje kutubwira ahanini mwebwe mufatira kuki kugira ngo muhimbaze uwo munsi mukuru ku mashure
kugira duhimbaze uwo munsi mukuru ku mashure tubigirira abana batoyi b'imyaka 3 gushika ku myaka 5 kuva muri premier maternelle deuxième maternelle troisième maternelle aba bana rero baba basanzwe bagira baje mu buruhuko bajya n'abana bajyoherwa iyo bagiranye umunsi mukuru na bagenzi babo abavyeyi baraduterera utuntu dutoyi tukabatekerera dukado bakabona ko bafunze umwaka kubera abari gihe cha Noel bagira vacances Noel irimo kugera twebwe ishure rero barifise icifuzo cyo kwifuriza Noel nziza abo bana mu kubaha agakado hanyuma no kugira basangirire hamwe agafanta bakicara bagasangira bagatwenga bararyoherwa cyane iyo bicaranye bagasangira
bisigura yuko ahubwo ufitanye isano n'ubukirisu nubwo
twebwe ego ni muri iyo ntumbero yuko Noel yimirije Noel rero akaba ari umunsi mukuru w'ibibondo hama twebwe rero turabarezi ntituba turonka umwanya wo kubiwifuriza iyo bari mu miryango iwabo dutaha rero dusezeranye tubagiriye umunsi mukuru ku ishuri basangiye agafanta bavuze ati Père Noël yaje no kuvuga ko ni umunsi mukuru wa Noël iwa aho ku ishuri rero
ego twumve umushinga ntahe Edouard Ndikumasabo namwe mwaserukiye abavyeyi hano mbega uwo munsi mukuru mwebwe nk'abavyeyi muwakira gute mu bijanye n'indero y'abana banyu muri ko murarondera ngaho ku mashuri
ntibiva ku mashuri gusa birava no ku bavyeyi hari imvo zitatu zituma abana bagira umunsi mukuru hariho ababwira kwera ubukristu barimwo kwera abavyeyi barabakristu bo nyene bakibuka Noeli bakibuka yuko Yesu Kristo yavutse kuri iyo tariki ya Noeli nyene ariwe Noeli ari ryo zina ryiwe haima wakaneze wanukumva ngena umuna ahubo kiso kufakiru mwana mutoi ingeni mwana korani yokorani ingeso nziiza ingeso zigi kiso ingeso zifisa kamaro ukaba vijeyi na ubana nyene mumyaka yao yegui mbele kili chakabili na waandi bari muyandi madini na wanyene baragiru mosi wa noeli kubera pere noeli bacha bayi hindura mwo urukundo rwabo ngenda bobonana ngenda bohura kwinezereza ababyeyi bakanezerwa kandi nabana bakanezerwa kubona ko uwo munsi bahuriye ko bose rero ikindi cya gatatu nababyeyi nabo nyene baba barongeye akanya kubona abana ingene bamaze kumenya ubwenge ingene bamaze guca ubwenge ingene bamaze kumva ibintu n'ibindi
ego patiri Aristide baravuze yuko bifasha mu bukirisu mu kwemera kw'abana mwebwe nka patiri birongerereza kwemera abo bana
ibyo sinoca urubanza ngo umenye ko byongereza kwemera nuko bitongereza kwemera ariko ikibazo gusa kigoye ningene mu guhimbaza Papa Noel bagaruka bagasigura akana Yesu ingene babihuza n'ivyo ntategera neza ubundi kubijanye n'ivyo uyo waserukira abavyeyi yavuze ati birahuza abana birahuza abavyeyi bakaja hamwe uwo n'umugenzo mwiza kandi n'umugenzo w'Ukristo mugabo ico nibaza ko kigoye cyane gusigurira abana kubijanye n'ukwemera cyane cyane duha umunsi mukuru wa Noeli jambo watata yigize umuntu Yesu Kristo ningene baheza bagasigura ingene akana Yesu kuba kahindutse Papa Noeli aho niho rero washaka kibazo cy'ukwemera gica kiza gikomeye kuko no mu bihugu babitanguye iyo za Amerika za Buraya nabo nyene abasanzwe bemera Yesu Kristo na Noheli nabo nyene baragira ikibazo cy'imine basigurira abana ko Papa Noeli yo babaho kuko ikibazo cya mbere ku mwana nuko ico muhaye ukamwereka ukamubwira ko Papa Noeli yamuhaye kado akora avuga ati none Papa Noeli arabaho ku bana batari bake baravuga bati arabaho ko abavyeyi babitubwiye kwabaho mugabo ubundi ntabaho amaze gukuruka mubwira ko uwo muntu wakoze umubwira kwabaho atabaho bwari ubujyo kugira ngo bahuze arashobora kugira ikibazo ahubwo cy'ukwemera kumenya ingene uwo Papa Noeli wamwigishije agaruka akaba Yesu Kristo canke uwo Yesu Kristo twigisha ingene ahinduka akaba Papa Noeli aho rero niho kumbure naje no babaza ingene babihuza ingene bahuza Yesu Kristo na Papa Noeli kugira ngo byukuri basigurire Noeli abo bana
ngira bavyumvise ka badasigurire twebwe rero ingene tubifata urya muntu atanga makado twita Père Noël n'umuntu nyene aza gutanga makado ariko tuba twubatse icibutso caho Yesu Kristo yavukiye tugashiramwo babungere hakurya musanzwe mubona ingene twubaka creche ahari ho hose hanyuma rero uwo muntu aza kuza azazanye udukado sino camvuga ko ari Yesu Kristo oya n'umuntu aza guha udukado abana abibutsa ku uwo munsi mukuru wegereje hama tugaca tubaha umunsi mukuru hanyuma bakaca batahi wabo bavuga ko Père Noël yabahaye ariko nta nahamwe turavuga ko uyo muntu tumwita Yesu Kristo
yego cyane umwana yemera ico umuvyeyi yamweretse
yego cyane nguko uko na pati yabivuga nyene ni byukuri abana ntibabazi neza Papa Noël icaricu mugabo ababyeyi abigisha n'ababyeyi mbere kuva muhira agenda mubwira Papa Noël kugira ngo amenye ko habaye Yesu Kristo habaye umubyeyi mu byukuri n'ikibanza cy'umubyeyi ni nacyo bituma kugira ngo bemeze neza yuko hari ikintu gikuru cyabaremye yuko abantu bafite aho bavuye Imana ari yo yabaremye hanyuma rero ibindi nabyo biva nk'uko Patrick yabivuze mu byukuri bivange na ababyeyi nabo nyine bemera njye n'abashobora kubivuga neza babyigisha umwana kugira umwana azokure neza akura n'ingeso nziza akura n'akarorero k'ababyeyi yabonye ati n'ababyeyi barakunda Papa Noel
ego patiri mwebwe mu munyamabanga mu biro bijejwe inyigisho muri Ekleziya Katolika kandi hari n'amashuri muri ayo murongoye akukira ikiriziya katolika asanzwe nayo ahora giza umunsi abanyeshure namwe bwira afite ikibanza muri ikiriziya katolika muvuga gute yuko dahuye n'ubukristo kandi kuri amashure nyanyu basanzwe babugira bawuhimbaza
kuvyonzi amashure uhimbaza niyingo abarongoye amashure baba barafashe bafatanije n'inzego z'abavyeyi ariko ntabwo ubwa mbere hoho bijanye na Papa Noheli twebwe muri kiriziya katolika twoba tuvyemera na gatoya
aho
kandi nta nitegeko rihari ry'uko babihimbaza ivyo tubasaba guhimbaza no gutegura neza umunsi mukuru wa Noheli hakoreshejwe ibimenyetso vyerekana ivuka rya Yesu Kristo ivyo navyo ni vya biti aheze kutubwira uwo muyobozi w'ishure ni ryasenga ni kakana Yesu ni baba marayika ni za nka zari mwisenga ni bwa bwato ni ya nyenyeri ibimenyetso ru Kristo ni vyerekana by'ukuri ko ari umunsi mukuru wa Noheli hambavu rero y'iryo senga ko tuvuga ngo Papa Noheli nawe ashaza hambavu kuko naco gice kiza ari kigabo cy'ubwanwa nkuko nashoboye kubikura
yego
ico cy'ibyanwa cyambaye ibintu bitukura n'ibindi
hose nuko abameje
kigabo twebwe mu bijanye n'ubukristo mu bijanye no guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli nta kibanza giheza kukigire hambavu y'isenga murumva rero yuko ababikora barafatanya ibintu bibiri umunsi mukuru wa Noheli bwite bakerekana ibimenyetso biwugize ibyo meje kudondagura bagaca bazana n'iki kintu cya Papa Noheli nababwiye iyo caje kiva ari ibyo bita syncretisme syncretisme no kuvuga imirange y'ibintu byinshi byavuye mu migenzo n'ibihugu byinshi bagava bashaka kuri iki kintu bita amazina dasa bivage nahuri ivyo rero no vuga yuko ntivyo bakuye mu mahanga birumvikana abantu baratembera bamaze gutembera bagasanga mu Faransa bivuga uku muri Amerika bivuga uku cyane cyane mu bihugu no vuga ibihugu bya Amerika za Canada ibihugu by'Uburaya n'ibihugu bikeya bya Aziya nibyo cyane cyane ibintu bya Papa Noheli bihambaye urumva aho ni Burundi ntibirakwira hose noneho aho bahimbaza Papa Noheli mu bisanzwe muri ivyo bindi bihugu nta bimenyetso by'ubukristo uzohasanga murumva kwino nkuko yabitubwiye uyu muyobozi w'ishure murumva ko bagerageza kubifatanya gufatanya iby'ubukristo n'ivyo bindi bintu biba byavuye ahandi bidafatanye na gatoya n'ubukristo kanata naho wobihera kugira ngo usigure ibya Yesu Kristo mbere bavuga yuko nk'ubu mu biharuro bihari ibi bintu bya Père Noël Papa Noël bihimbazwa no mu bihugu bitemera Imana bitemera na Yesu Kristo nko mu Bushinwa barabihimbaza cyane bagaheza ugasanga amazu yose bayasize ku bintu bagatanga amakado mugari byo byose bisigaye bifize intumbero y'urudandazwa no kugira ngo abadandaza ibyo bijyantu bicanye na Père Noël bisohoke ubavuga yuko ico bita la marque Papa Noel no kuvuga ni societe y'ubudandaji sigaye ifise umutahe w'igihumbi n'amajana 6 y'amadolari z'amadolari ugaca urusha kure cyane abundi budandaji buhambaye nka za Coca-Cola za Volkswagen za KFC kubyo guko naye yandi ma societe ahambaye asigaye komakomeye asigaye nayo nyene akoresha ibya Papa Noel kugira ngo nayo nashobore kudandaza ibyayo ashobore kuyotera imbere murumva rero ubu ibintu bijanye na Papa Noel n'ibintu novuga yuko yifatiye ku rudandazwa gusumba kukwemera
reka tubashimire ku ntererano yanyu Patiri Artide Njabuheze umunyamabanga mu biro bikuru by'abepiskopi katolika bijejwe inyigisho bijejwe indero mu Burundi turabakengurukiye ku ino ntererano
na jewe ndabakengurukiye kuba mwantumiye
ego mfaso ni Christine Nuni nibutse ko muri umuyobozi w'ishure Resheriba turabakengurukiye na mwebwe
ndabakengurukiye na jewe ko mwantumiye
dushimire na mwebwe mushinga ntahe Edouard Ndikumasabo murongo ishirahamwe ry'abavyeyi barereye mu mashure ya hano mu Burundi mukaba musanzwe muri n'umunyamabanga kandi mu biro shingwa bikogwa muri Afrika turabakengurukiye na mwebwe
murakoze cyane nje ndabakengurukiye
na mwebwe mwese mariko muratwumviriza ku ijwi rya Amerika Diane Ndonse na Indakiremesheje ndabakengurukiye
Jane ndonse na wewe tugukengurukire kandi numva ko ijuru rya Amerika dusa nkababinjije mu mwuka wa Noel. Ibiganiro byacu byo mu ndwiza muzokumva kwa ahanini tuzoba dushimikira kuri Noel tuzohimbaza ku munsi wa kabiri. Nuko nshuti bakunze mwakoze kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara mwashikirije na Jean Diane na Hazo yakoze Magbiri ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Yadu Adjusta Faje muhinga bw'ivyuma. Twemi rero duce tubifuriza kwandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu.